Our Heavenly Father, that is our intention tonight. We have assembled together.
Data twe turi mu ijuru kuri uno mugoroba dukeneye kwizera gushitse dukoraniye hano kugira ngo dushobore kwizera twizere umwami Yesu nurabe abagwaye n'abababaye kino gikorane twagihebeye gusengera abagwaye nk'uko twabiririmbye ngo igihe Yesu yaza no muri kano kanya nabe hagati yacu kuno mugoroba kandi akize abo bose bababaye n'abagwaye nubiduhe mwami mu gihe tudamura amaso kuri wewe nuduhe ijambo ryawe nuduhe kwizera tubigusabye mu izina rya Yesu kandi turabigushimiye amen amen. Hariho umuntu yasize amarori yiwe hano nyeneyo arashobora kuza kuyatora. Ubu rero ndazi ko benshi bategerezwa gusubira muhira hakiri kare kuko buca baja ku mirimo ya misi yose. Muri kano kanya nashaka kuvuga gato mu majambo make hanyuma duce dusenga. Naronse hari abantu benshi bantelefonye cyane cyane bantelefona kubw'abagwaye ese ukuntu umwami Yesu aguma akiza abantu indwara mu buryo bw'igitangaza. Rero twatunganije bino bikorane by'amasengesho cyane cyane kugira ngo dushobore gusengera abantu bose. Rero turazi ko umwami ari wa wundi kwera ni kwari kandi turazi yuko aza gukiza abagwaye. Ndavyizera, ndizera ko ivyo vyasezera ko ari ivyo vyasezera kandi ivyo vyategetswe muri Bibiliya. Ntushobora kwigisha ubutumwa bwiza bushitse udashizemo gukiza ingwara kuva ku Mana. Ubu rero ncantaha muhira inyuma y'ikorane kandi Imana ibikunze tuzuba turi kumwe hano kuyinga uza kubwikorane nzoga kubwikorane kizobera hano tuzokora ivyo dushoboye vyose umwami abikunze tuzogaruka kandi tubinezererewe. Ubu rero mwaratana ville umwami aguhezagire. Ubu rero nimba hari umuntu yarashashaye kubimenya uyu mubona n'umwuzukuru wa Collins yari ku mfiro none umwami wacu aramukijije se na nyina barasenze maze umwami wacu yaramukijije umuganga akomeye wenyine ubwiwe ntiyashobora kumva ibyo ari byo kw'ikintu nk'iki gishoboka ariko yaciye amubwira ati tamuhira wakize burundu ehera aba Yesu yaraje kandi ubushobozi bw'umwansi bwarajanjaguwe bwarakuweho. Ubu rero nashaka gusaba umuntu yoririmba ino ndirimbo igihe ninjira bariko barayiririmba nashaka basubire bayiririmbe mbega esukuntu ari ibintu byiza. Ni indirimbo nziza cyane igihe Yesu yaza, igihe Yesu yaza. Rero benshi babwirizwa gukora urugendo rurerure rwo gusubira muhira iwabo naneze kubona mwashoboye kuza kugira ngo mushobore kumva ijambo ry'umwami wacu. Iyo mbonye ivyo nshaka kwikazanura ngo nkorane umwete. Murabibona akenshi wa mugwanizi aragerageza kunyumvisha no kumbwira ngo none ngo ubona hari umuntu numwe akwiyumvira ko ngo we nta bagenzi ufise mwinsi n'ibindi mugwanizi agerageza kumbarira. Murazi yuko nanje ubwanyu nafise ibigeragezo mbwirizwa kugwana navyo ariko ndashobora kubwira wa mugwanditse nkamubwira nti none abantu bose mugwanditse nkamubwira none abantu bose baza bavuye kurogira ngo baze kumva ijambo ry'umwami wacu nibindi gute bimeze gute biba bigenze gute hano n'undi muntu yaje atizera gukira ingwara kuva ku mana arambwira ngo ivyo bigisha hari yabavuga kuvyo gukiza ingwara kuva ku mana cyo kuvuga n'icyo cyashaka kubivuga ko nuko jewe sindavyizera sindavyemera ariko mu nyuma hari uwundi yavuze ngo mwumviriza ngo ngira ndagutu jane hariya ekon kugira nkwereke umuntu nkwereke umugore ari ku mfiro agira yicwe na kanseri maze mwemu yera arabihishurira mwe na Baranamu hanyuma arakira no muntu ari karabibwira uwo muntu Baranamu karavuga hanyuma uwundi muntu yaraje afise kanseri yo muri estoma hanyuma yumva ngo ukundi kora hagize ngo nabeho ubwo nyina cyarakira bacha baribaza bati mbere nababanye abantu bari hariya bari basisimutse abantu bari kubashima imana kubw'ivyo vyabaye maze uwo mugore ubu yarakize rwose ntakora akazi kiwe gusa ahubwo arafasha n'ababanye umuganga yarazi neza yuko uwo mugore yari afise kansere ariko ubu yarakize burundu ego ntiyarashoboye kubisigura ariko rero ikibazo cyari iki mbega none ibyo birakeneye isiguro birakeneye ubisigura igihe Yesu yakiza ya mpumyi ijya mpumyi nta kintu bashobora kuvuga kuko ijya mpumyi yari hagati yabo nkingi ishinga ntaye kizima murabona ni nako bimera iyo bigenze uko Imana irazura abapfuye hano hariho umuntu aheruka kuvuza ukavuye mu bapfuye Imana irakiza abagwaye aha hica abantu benshi bakize ingwara niwe ndiho akomeye atari nari ndiho muri kahise ariko ni ndiho akomeye yamariho ahantu hose uno munsi ejo nibihe bidashira ubu rero tugira dusome bibiliya yahezagiwe kandi abenshi muri mwebwe igice cy'abantu benshi muri mwe murabizi murahaza ahantu hamandaza guca nsengera abagwaye nashaka nsome dusome muri Mariko igice cya 11 duhere ku murongo wa 22 Mariko 11 duhere ku murongo wa 22 mwese murazi hano hantu kino cyanditswe murakizi hano hari ijambo ryiza cyane Yesu aramwishura arababwira ati mwamana ukwizera Imana ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa azukibona cyo gitumye mbabwira yuko ibyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona 25 kandi nimwagarara musenga niyaba hari icyo mupfa n'uwundi mukimuharire ngo so mwijuru nawe abaharire ibyaha byanyu 26 ariko nimutaharira abandi na so mwijuru ntazobaharire ibyaha byanyu kimwe gusa hano turabona ukwizera burya gufatanye n'imbabazi birafatanye nk'uko maze kubivuga ishengero ritegerezwa kugera aho ribona ubushobozi bw'igihe cy'intumwa bukorera hagati muri twebwe nibyo dukeneye nibyo twifuza kubona dukeneye kubibona ku bwinshi nibyo muri cyo gihe twese zohezagirwa n'abandi bahezagirwe. Yesu ntiyakoresheje ubushobozi bwiwe ngo abwikoreshereze wenyine ubwiwe, ariko yabukoresha ku bw'abandi, nico yarabereyeho. Murabona nico gituma iyo umuntu avuze ngo ngo ndafise ubwo bushobozi nanje, mbega yogwara? Ego yogwara, yogwara abufise. Ni murabe igihe umwami wacu yazura umuhungu wa umwana w'umuhungu wa mupfakazi w'Inaini, byanditswe ngo yikoreye indwara zacu, ngo yikoreye indwara zacu, maze byose arabyikorera acabijana kure arabikuraho. Yaraciye mu bintu byose bishobora kudushikira kugira ngo ashobore kuba utuvugira mwiza, ashobore kutuvugira neza. Nk'akarorero igihe yavugana na wa mugore hamwe kwiriba n'ibindi, ndizera buri jambo ry'Imana ryose ko ari ukuri. Abakora ibikorwa byo kunegura ntibabyizera. Umwe muri bo yaravuze igihe Yesu yatuma abigishwa be kujya kurondera indogobwa n'umukangara wayo, yari yamaze umwami wenyine ubwiwe yari yamaze kubitegura, ngo yari yamaze kubitegura. No, oya oya, ego byose byari biteguwe n'Imana. Hano nk'akarorero mwenda tudao yagwaye, ni murabe igihe nayishurirwa yuko azokira kandi ko azogaruka gukorera Imana. Ni murabe ntiyashobora kumbona. Oya, byari bigoye cyane, byari yarababaye cyane, ntiyashobora no kubona umuntu. Ariko kuri we yari nyishu, yarageze aho bamuha impwemu nta byizigo yari agifise. Ariko haravuzwe ngo azogaruka mu gikorane, ngo haravugwa ngo uzona mwakira, kandi ivyo vyabaye. Narabivuze ndabibwira abana biwe, kandi Imana yarabikoze. Nguyu mwenda atamukundwa yicaye hano imbere yacu. Rero ivyo si ibintu twari twumvikanye mbere. Oya, n'ingingo Imana yifatiye niyo yakoze ibintu byose neza. Ubu rero abantu banegura baravuga ngo igihe Yesu yafata imikate 5 ngo maze agahaza abantu 5000 ngo byari bikate binini cyane. Nashaka kubabwira yuko kara gasore gatoya gahungu gatoya kayikoreye mu gisimbo, yari mikate mitoya gahungu ikoreye mu gisimbo. Murabona ingene abacokoranye bazorondera ikintu bafatira ko kugira ngo ntibizere, baronke icyo bafatira ko baronke ugwitwazo ko kutizera. Ibyo rero nta na kimwe bihindura ku ijambo ry'Imana, murabizi neza. Ubu rero dushaka kuvuga ku kwizera, ku buryo bwiza bwo kwizera, tuvuge ku kwizera gushitse. Ni ikintu gikomeye cyane. Rero muri Bibiliya turabwirwa yuko ukwizera kuza kuza twumvise ijambo ry'Imana. Ntimushobora kukizwa mudaronze ukwizera, kuko ukwizera ni ikintu kiba muri mwebwe kubw'ubuntu bw'Imana, mugihe mwe mwumva ijambo ry'Imana. Ubu rero ibi byose ngenda babwire mu kwizera, kugira ngo mutegugwe ku bwa kino gikorwa cyo gusengera abantu. Mutegereza kwizera yuko Imana iri hano, kandi ko imera abayirondera, kubaza kuri yo bakayirondera. Udasukwizera ntushobora guhimbara Imana. Ariko biciye mu kwizera, murazi yuko kubukwizera niho muzi yuko Imana iri hano kandi kwibaho. Kubukwizera mutizo gufatira Imana ku majambo yavuze. Ibintu byose ushobora gushikira uciye kuri izi nkebuzo dufise zo ku buryo bw'umubiri, uko ni kuba ari ukwizera. Ariko uza ku Mana abwirizwa kwizera yuko Imana iriho, kandi abwirizwa kuba yiteguye kumva ijambo ry'Imana. Mutegerezwa kubanza kwizera ko ino Bibiliya ari ijambo ry'Imana, kandi mutegerezwa kuza ku Mana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Murabona ivyo ijambo ry'Imana rivuga byose n'ukuri. Ibinyuranye n'ivyo navyo n'ibinyoma. Aburahamu yizeye Imana kuko ijwi ry'umwami ryari yavuganye nawe gihoraho ryari yavuganye nawe yarindira imyaka 25 kugira ngo iryo sezerano rishitswe yize Imana kandi ntiyigeze yemera ngo azimizwe no kutizera kuvya amasezerano y'Imana ariko yagumye akomezwa mu kwizera azi uko Imana ifite ububasha bwo gushitsa isezerano no kugushitsa isezerano yasezeranye ngaya amasezerano y'ukwizera kutanyiganyiga ayo natwe amajambo akomeye dushobora kwishimikiza ko yivye Imana yasezeranye murabona mu gice cya 11 cy'Abaheburayo turabwirwa yuko ukwizera gufatanye n'ibintu twizigiye gufatanye n'ibintu twizigiye abantu benshi ntibahabwa gukira indwara kubera ko bibaza ku kwizera ari ikintu kitabaho bibaza ko kwizera ari ikintu kitabaho ukwizera si ikintu umuntu yiyumvira mu bwenge gusa oya ukwizera ni ikintu gifadika kizima nimurabe umviriza neza ukwizera si ibintu umuntu apfa kwiyumvira mu mutwe oya ukwizera ni kuzima cyo kimwe n'izo nkebuze mufise mu mubiri nk'akarorero uburyo igisho ryanjye riko riranyereka ikintu uburyo kuboko kwanjye gufata ikintu ibyo ni ibintu by'ukuri ni nako bimeze no kukwizera ukwizera n'ukuri ni ikintu gifadika si ibintu umuntu upfa kwiyumvira mu mutwe iyo twumvirije nk'indirimbo ugutwi kuravuga kuca kutubwira icyo ari cyo ibyo ari byo bintu biko biravuga ntushobora kubivuga ngo ubyite ikindi kintu ubyite icyo bitari ni nako bimeze n'ukwizera ukwizera mwaraguhawe muriko nta kintu kirimo kidasiguritse oya umviriza ni ikibujya n'ikigo gikomeye cyane ni ikintu mubwirizwa kuba mufise si ikintu mwiyumvira mu mutwe ko mufise oya si ikintu mupfa ni ikintu muba mufise n'ukuri ku muntu agufise ni nk'ikintu mubona n'amaso cyangwa ikintu dufate nk'akaruhuko mwicaye mu muduga muriko murawutwara ego ubu muri kano kanya mwicaye muri rino shengero ukuri kuzima ni ikintu gifadika si ikintu umuntu apfa kwiyumvira mu mutwe oya ibyo rero mwabihawe iyo muriko murumviriza ijambo ry'Imana aho niho ukwizera gufatiye niho gushingiye ukwizera gushitse uku kwizera ni kuri mu muntu cyangwa kuguye mu idini runaka ariko ukwizera gushingiye ku Mana gushinze imizi mu Mana murabona ukwizera kuva mu byo twumva kuva mu kumva mu kumva ijambo ry'Imana atari ku by'umuntu runaka ashobora kuba yaravuze cyangwa yarakoze ariko kuva mu byo Imana ivuga mu ijambo ryayo iravuga iti ijambo ryose amajambo y'umuntu yose agaragara nk'ikinyoma ariko ayanje agaragara ko ari ay'ukuri iryo ni isezerano ry'Imana kandi kuri benshi bapfa kunegura ibintu gusa badafite ibyabona ntibabona n'itandukaniro ryabyo murabona hatsa kubaho ikintu runaka ikintu kizima gifadika murabona hategerezwa kubaho ikintu cy'ukuri murabona iyo mubonye igiti cyangwa akarorero mugatera ikibutobuto mugatera ikibutobuto rero iyo icyo igiterwa kimeze muba muzi icyo mwateye mu ivu ni nako bimeze ku ijambo ry'Imana murabona biratangaje cyane kuko buri gihe ijambo ry'Imana rigaragara nk'aho ari ukuri nibyukuri imana ikeneye yuko mufata ikibanza cyanyu mu ijambo ryayo nta na kimwe ikora ihushanije n'ijambo ryayo imana itugarura ku ijambo ryayo nicyo gituma ukwizera ukwizera kuva mu byo twumva byo mu ijambo ry'imana rero ukwizera ni ikintu kizima gifadika mu cyete cyandikiwe abaheburayo twasomye icyo ari cyo ukwizera nicyo ukwizera kwakoze mu bari bagufise rero imana ikeneye kwigaragaza ariko itegerezwa kubanza gukora gushira ukwizera muri mwebwe ntibikwiye yuko mukora ikintu mudahagarikiwe n'ukwizera ntimugire na kimwe mukora rero nshaka yuko mutahura neza bino bintu kuko ishengero litegerezwa kuzamuka rikinjira mu bushobozi bw'Imana turegereje cyane iherezo kandi ishengero litegerezwa guhabwa ibintu by'ibyina by'Imana ariko litegerezwa kuzamugwa rikaduga hejuru mu bushobozi bw'Imana rero niba hariho umuntu avuze ati mwenda sabara namu mbega uyu n'umuco murazi igisho ryanje riranshinga intare ikambwira riti uyu n'umuco iyo ndiko ndabiraba mbega none ndiko ndabibona n'amaso yanjye no kwihenda gute inkebuzo y'umubiri wanje irambwira neza ibyo ndiko ndabona ibyo ari byo aha rero aha murabona ko ari ibintu ibi ni ibintu by'uburyo bw'imwemu ijambo ry'Imana rirabishingira intahe kandi natwe turarifata tukarifata mu kwizera kandi tukamenya yuko ari uko nyine bimeze uko niko umwami avuga atubwira kuri twebwe ni uku nikoragize si ibintu umuntu aba yavuze ariko ni iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo kandi amashami niyo ajya ku ibyamwa by'umuzabibu ibi byamwa by'umuzabibu murabona ko Imana Imana nta muntu ntikeneye abantu bafite integuro zabo cyangwa amadini ya oya Imana ikeneye umuntu ku giti cyiwe ikoresha abantu ku giti cyabo bafise ukwizera kuzima muri bo atari zanemera cyangwa bafise ukwizera ariko ikeneye abantu bafise ukwizera gushitse ivyo nivyo ndiko ndavuga kuno mugoroba ukwizera gushitse atari zanemera rero muravuga muti mbega none uko kwizera twokuronka tugukuye hehe rero ivyo biragaragara mu bikorwa mukora biragaragara nimba mufite ukwizera cyangwa mudafite ukwizera ni ivy'ukuri murabona uku kwizera gushitse kugarukana umuntu neza na neza ku Mana ntushobora gukora ukundi nta kundi ushobora gukora atari ukugendera mu nzira zayo nimufatire Imana ku ijambo ryayo iyo winjiye mu murongo w'abasengerwa ubuzi amasezerano Imana yasezeranye murabona ibyo izi nkebuzo z'uburyo bw'umubiri zitubwira ni ukuri kuzima kuri twebwe mu buryo bw'umubiri ibyo ijambo ry'Imana rivuga si ibintu abantu bapfa kwiyumvira gusa si ibintu abantu bapfa kwiyumvira gusa ariko ni ibintu bizima ni ibintu bidashinguka bizima ni ukwizera kuzima gushingiye ku masezerano y'Imana gushingiye ku majambo y'Imana murabona si ibintu naka cyangwa naka yavuze ariko ni ukwizera n'ukwizera kutanyiganyiga kubera ko ari Imana yabivuze murabona ko ukwizera nyakuri gushinze ku ijambo ry'Imana gushinze mu ijambo ry'Imana n'ukuri kuzima nka mugore kwiriba abimenye yaciye abyemera murabona ujya mugore wa mugore yaragwaye ubutinyanka yaravuze ati hamwe nokora kubuyonga bw'impunzu ziwe gusa murabona ukwizera kuzima gufatira Imana ku ijambo ryayo uko kwizera kuzana namwe muyera kandi uko kwizera nyene gushitse ni nako kuza gukora ku mana kuno mugoroba uko kwizera niko dukeneye bene uko kwizera niko dukeneye rero turabona abigishwa ndibashoboye kugira uko kwizera ubwo nyene nivyo Kristo yagendanye nabo ariko munyuma Kristo yari muri bo munyuma niho bashoboye kugira uko kwizera gushitse biciye muri mwe muyera ubu rero mwokwibaza muti ego nivyo bari bafite kwizera gushitse turabibona igihe cya kagahungu wa muhungu atashoboye byaranse kwakira se wiwe yaraje abwira Yesu ngo abigishwa bawe ntibashoboye kunkiriza umwana ntibashoboye kumukiza munyuma barabaza umwami Yesu baramubaza ati kubera iki none twebwe tutashoboye kumukiza Yesu arababwira ati ni kubw'uko utizera kwanyu murabona byanze kubera ukutizera kwanyu bari bafite inkomezi Yesu yari yabahaye ubushobozi bari bafite ubushobozi ariko nta kwizera gukenewe gukwiye bari bafite kugira ngo gukoreshe izo nkomezi bari bafite ubwo bushobozi ntibari bafite ukwizera ko kubukoresha babwirizwa gukoresha ubushobozi ariko nabwo bakabuvanga n'ukwizera kuko muri ubwo buryo n'ibintu bishobora gukoreka murabona ibyo ashaka kuvuga birakwiye yuko umuntu agira ukwizera turazi ibintu bishobora gushika iyo umuntu afite ukwizera ariko dutegerezwa kubanza kugira uko kwizera imbere yuko ubushobozi bw'Imana butangura gukora murabona ibi nibyo ishengero rikeneye muri kino gihe uno munsi nivyo ukuri ukwizera gushitse kuzanywe n'ubushobozi bwa mwe muyera ukwizera kw'ibintu bihambaye bishobora gukoreka ukwizera gushitse kuzanywe na mwe muyera kandi rero tugendera mu kwizera kandi turashobora kuvuga tuti mu izina rya Yesu Kristo haguruka kuko uku ni koraho agize kandi ibyo bitezo kuba iyo ukwizera gushitse nibyo umuriyoni w'abantu bashobora kuba bahagaze ngaho ntushobora kugira ubwoba iyo ufise ukwizera gushitse Yosuwa yarahamagaye abakuru b'Abisirayeli yarazi yuko isandugu y'isezerano yategerezwa kugarukanwa hagati mu bantu mu bwoko bw'Imana murabona mu mubabaro yari afise yaciye atangura gusenga rero mu gihe yari ku rugamba acyarategeka aravuga ati izuba nirihagarare n'ukwezi niguhagarare kandi byagenze uko nyene kubera iki byari bikwiye ko ibyo bintu bishika iryo jambo yarivuganye ukwizera kwari ukwizera gushitse maze izuba n'ukwezi ntibyigeze binyiganga umunsi wose urahera kubera iki umuntu yari yavuze afise ukwizera kandi ibyo byaciye bishika ubu rero murabona izuba ryaciye yihagarara ahantu hamwe n'ukwezi nako guhagarara ahandi murabona ibyo none n'ibiki ni ukwizera gushitse gufatira Imana ku byo yavuze ku ijambo ryayo maze kugashyira mu ngiro ibyanditswe murabona ko ibyo byarabaye byarakoretse ubu rero abenshi baravuga ngo umuntu none yohabwa gute mwe muyera icyo ni ukwishyura ni iki gusa ngo jye naramuhawe yaraje kuri jewe atari uko tuzi uko ibintu bitegerezwa kuba bimeze ariko ubwacu turibonera ubushobozi bwa mwe muya buri ko burakora nuko bimeze ico nico kintu nyamukuru murabona Yesu yarahaye abigishwa biwe ububasha ku ubushobozi bwo mugwanizi bwose kugira ngo bakize ingwara zose kugira ngo birukane ntimwe mbi zose murabona nibindi hanyuma inyuma y'ivyo baraza baramubaza ngo kubera kino natwe tutashobora gukiza urya muntu kugira ibyatunaniye murabona ijambo ryarababwiye riti ehenda bahaye ububasha ndabahaye ububasha ndabahaye ubushobozi ndabahaye ububasha bari bafite ubushobozi ariko ni bari bafite ukwizera gushobora gukoresha ijambo ryari muri bo murabona ibyo nshaka kuvuga Yesu yari ijambo kandi yari afite ukwizera ko gushobora gukoresha iryo jambo kuri gutuma rikora ubu rero sinzi icyo bisigura kuri mwebwe bo nico ibyo bintu bikora muri mwebwe murabona ko yari afite ukwizera akagira n'ubushobozi yamara yaravuze ati ntacyo nshobora gukora ndacyigeneye murabona yari ijambo kandi yarabizi yarafise ukwizera kwiwe gushinze imizi mu mana mu ijambo ry'Imana murabona yariwe niwe yari ijambo kandi yaranabizi kuko ivyanditswe byari byamaze kuvuga ivyo yaragiye kuzokora ivyo yari gukora kandi nta cyanditswe cyategerezwa guhonyangwa icyanditswe ngicyo guhonyangwa byose byategerezwa gushitswa yari agizigiye gose nimba yarashobora kubikora kubera iki twaho tutoshobora kwiheba tukizigira iby'Imana asezeranye tukabyizigira burundu murabona yarafite ukwizera kandi icyo gituma ivyo vyashitse niba mwizera nta kundi vyogenda iyo ukwizera kuriko kurakora nta kundi bigenda ntakundi vyogenda kuko ukuri ko vyanditswe ngo ibimenyetso n'ivyo bizokurikirana bizogenda bikurikira bizera murabona ivyo nshaka kuvuga turafise ivyizigiro turizigiye Imana turashobora gusoma muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa 31 ngo imitima yacu itadutsindishije turashira ubwoba imbere y'Imana tuba dufite umunezero iyo wakoze ikintu kibi muri icyo gihe ntuheza ngo wizigire Imana muri icyo gihe ntushobora mutegerezwa kubanza kwitunganya mukagitunganya kuko ibyo bintu byo gucira kwiteka ibyo bintu wakoze bibi ariko iyo atakintu kimwe gucira kwiteka atakintu na kimwe kiri hagati yawe n'Imana muri icyo gihe urashobora gusaba icyo ushaka kandi icyo kintu uragihabwa birakwiye bisaba gusa ko mwizera kandi ibyo bintu biraza bigashika murabona mutegerezwa kugira ukwizera umuvyo muriko murakora mutsaba kugira ukwizera mu ijambo ry'Imana murabona Yesu yarazi uko mugiye ciwe yarazi yarashobora kuvuga ati Dawidi none ntiyavuze muri Zaburi mbega bavugishwa n'Imana bose ntibabivuze ko niwe yari umutima w'ubugingo niwe yari cyagiti cy'ubugingo yari wa wundi niwe yari intango n'iherezo umwe ndiho akomeye yarafite ukwizera gushitse nka Mesiya yarobanujwe amavuta muri kiriya gihe ijambo ryarahishuwe riragaragara kandi igihe ijambo ryinjiye muri mwebwe ritwiza kugaragara iyo vy'ukuri mwizera kuko uko kwizera nyene kuri muri mwebwe kuko iryo jambo nyene riri muri mwebwe murabona nshaka kubereka icyari cyo by'ukuri ukwizera nta gukekeranya na gukeyi kuba kuhari iyo uzi kuri umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana kuko muri Yesu Kristo twebwe nk'abana b'Imana ijambo ry'Imana ryaragaragaye kandi ryarashikijwe Yesu yaravuze ati nimutizera nimwizere ibikogwa kuko ibikogwa byari ikimenyamenya cy'ibyabaye murabona yaramasezerano ari mu ijambo ry'Imana ku bwa kijya gihe. Rero natwe turabibona muri kino gihe. Yesu yarashobora kuvuga ati ninde yonyereka aho ubuzima bwanje n'ibikorwa byanje bidashinga nta yuko ari byo mese yabwirizwa gukora ahazozira ko ibyo nkora. Murabona yarabana yaravuga ati ibikorwa nkora muzobikora hasigaye igihe gito abisi ntibazoba bakimbona ariko mweho muzombona. Murabona kandi ari muri twebwe. Yesu yaravuze ati data yantumye ari muri jewe kandi wadutumye natwe ari muri twebwe. Murabona ni kimenyamenya kiri mu vyanditswe ko amajambo ya Yesu arayukuri. Ibi bimenyetso bizokurikirana abizera bizogenda bikurikira abizera. Murabona ni gute mushobora kwiyita abizera hanyuma mugahakana ijambo ry'Imana? Bishoboka gute ko mwiyita abizera hanyuma mugahakana ijambo? Ntibishoboka. Oya, biranditswe ngo ibimenyetso bizogenda bikurikira abizera, maze muri icyo gihe ibintu biba biheze biba bitunganye. Mwizera by'ukuri atari ukwizera kudafashe, oya, ariko ukwizera guzanywe na mwe mu w'Imana. Muri icyo gihe amasezerano azoshitswa kuko ni ijambo ry'Imana. Mbega sina vuze uburyo tubwirizwa guheba ibindi bintu byose kugira ngo dushore guca bugufi munsi y'uko ugomba kw'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gushika mu bugingo bwacu. Nivyo murabona ijambo ryaragaragaye kandi ishengero ribwizwa kuzamuka gushika kugo rugezo kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gushitswa muri ryo. Umuntu ahakana ijambo ry'Imana aba ari umubeshi. Ijambo ryonyine ni ry'ukuri, ni by'ukuri. Ivyo Bibiliya byose ivuga n'ukuri ibihe byose, n'ukuri ibihe byose. Yesu yavuze ngo iki muri Yohana 15? Aravuga ati nimwaguma muri jewe amajambo yanjye ahaguma muri mwebwe, muzoshobora gusaba icyo mushaka cyose kandi muzogihabwa. Murabona yarazi icyari icyo ari kandi yari afise ukwizera. Ukwizera kwari muri we. Ubu rero aravuga ati nimwaguma muri jewe amajambo yanjye aguma muri mwebwe, murashobora gusaba icyo mushaka cyose kandi muzogihabwa. Murabona niba muri abakristo batumva ata kintu kibacira urubanza, niba imitima yanyu ata kintu ibacira ku rubanza, muri icyo gihe rero muba mufise ubushizi bw'amanga, mufise umunezero mu Mana. Uko byo bimeze kose, kiretse mudafite ko kwizera gushitse kwahishiwe mu bugingo bwanyu, mu buzima bwanyu. Kuko uko kwizera ni ikintu kizima, si ikintu umuntu yiyumvira kitahari. Oya, naho umuganga yobabwira ngo uri ku mfiro kanseri igiri kwice, ibyo nta kamaro bifise. Ufise uko kwizera kuzima ucufata Imana ukayifatira ku ijambo ryayo. Ukwizera kuzima gushitse kuba gushoboye gufatira Imana ku ijambo ryayo ni ikintu kizima. Murabona nk'abavugishwa n'Imana kera nka Eliya n'abandi ukuntu bakoze, bari bafise ukwizera gushitse inyuma y'aho ijambo ry'Uhoraho rishitse kuri bo. Eliya yarazi yuko yakoze ibintu byose nk'uko ijambo ry'Uhoraho rivuga, acasaba umuriro ngo uve mu ijuru umanuke. Imana ati Imana iza kwishurisha umuriro niza kuba ari Imana y'ukuri. Murabona si ikintu umuntu yibaza canke agerageza gushyira mu bwenge, ariko n'ukwizera gushitse guhagaze ku masezerano ashitse mazima y'ijambo ry'Imana. Kandi turabona yuko Imana iyashitsa ahantu hose aho bayizeye kandi bakayigirira icyizere, bakayizigira. Mbere no kubavugishwa n'Imana bose kuri Aburahamu nk'akarobero, yarizera imana none byari kugenda gute kuri we ukundi kuntu byari kugenda ni gute murabona murabona ko yari yahawe ijambo ry'uhoraho uhoraho yari yavuganye nawe kandi yize imana maze ivyo abiharugwa ko ngugororoka nakubimeze kuri Eliya no kubavugishwa n'Imana bose ijambo ryari ryabivuze kandi uko ryabivuze ni nako vyabaye ni bibiliya nyene kandi ni Imana nyene uno munsi dufise mwahawe ikintu kizima ukwizera gushitse amasanzu y'Imana na yanyu kandi abantu benshi baraza bavuga indimi zitandukanye kandi Imana ikabafasha bose akenshi barambaje ikibazo bakambaza bati mbega mwenda tabernamu ntabwo bufise bwo gushobora kuvuga ibintu ubibwira abantu bo mu bihugu bitandukanye ntabwo bugira ntanavuga nti haba n'intete ntanavuga nti nk'uno munsi Imana imishuri ikambwira ko perezida George Washington ko aza kuzuka avuye mu bapfuye no cyangwa kumva yiwe kandi nomenya yuko ibyo bintu ko yabibwiye ko bibwirizwa gushika kuko Imana yabivuze nimurabe igihe narijahariya muri Finland maze kagahungu kari kapfuye kakazuka uyo mwana uje kagahungu kari kapfuye ku nkengera zibarabara kagonzwe n'imodoka kari kapfuye narabiravye ndabona yuko bihuye neza n'ukwerekwa nari nahawe hari haze imyaka myinshi ndaguhawe ndavuga nti uku niko uhora havuga rero nuko ni uku niko rahagize ni bo nararavye ibikikije aho hantu byose ndabona yuko ari cyakinye nari neretswe mwiyerekwa hanyuma nca ndavuga nti uku niko rahagize uyu muhungu natazuka mu bapfuye mu minota mikeyi muri ico gihe muce mumenya ko nduvugishwa w'ikinyoma nzoba nduvugishwa n'ikinyoma ibyo bintu nibitashika muce munyirukana mu nkure mu yihugishwa Finland mu kinkuremwo munyirukane ariko ubwo nyene byaciye bikoreka ujya musore yaciye agaruka abamuzima kaya gahunga cyaka bakazima ukwizera kwari gufatiye Imana ku ijambo ryayo murabona Imana yari yavuganye nanjye biciye mwiyerekwa murabona ariko iyo ukwizera kunyuranye n'ijambo ndabasabye ntimukwemere kuko ukwizera kose kuvuye ku Mana kuba guhuje n'ijambo ry'Imana ibyo ijambo ry'Imana ryovuga ibyo ijambo ry'Imana bivuga birakwiye ko tubigirira icyizere kandi turazi yuko dushobora gufatira Imana ku majambo yayo nivyo Imana itegerezwa guhagarara niho tubwiza kwa ukwizera kuzima gufatira Imana ku majambo yayo ntimutiza kugira ubwoba ko gufatira Imana ku ijambo ryayo mu masengesho ivyo bitegerezwa gushika nkuko byagenze kuri wa mugore yaragwaye ubutinyanka Yesu yarafite ukwizera kuzima yari ijambo namwe mutegerezwa kuba umwe na Yesu ijambo ritso kuba muri mwebwe nkuko Yesu yabivuze ngo amajambo yanje ni yaba muri mwebwe namwe mukaba muri jewe murashobora gusaba icyo mushaka cyose kandi icyo kintu musabye muzogihabwa nimwizere yuko ibyo musaba ko mubihawe kandi muzobiha ko mubihawe kandi muzobibona murabona iryo ni isezerano rya Yesu rero yatubwiye ati nimwaguma muri jewe amajambo yanjye aguma muri mwebwe musaba icyo mushaka cyose muzogihabwa nimumenyerere uruhagararo mufise muri Kristo mubiboneye mu byanditswe mwewe nk'abizera mutizokumenya igihagararo cyanyu igihagararo Imana yabashyizemwo muri Kristo murabona murashobora kuyifatira murashobora kuyifatira Imana ku ijambo ryayo n'amasezerano yayo kandi amasezerano yacu yagushitswa kuko Imana ihagaze ku ruhande rw'ijambo ryayo niko byamye bimeze kuri abo bose dusoma muri Bibiliya barashinze intahe biciye mu byo bakoze, barashinze intahe yuko bafatiye Imana ku ijambo ryayo. Nimwizere yuko ibyo musaba ko namwe mubihawe. Nimumenye agaciro mufise nk'abizera, nimumenye iby'Imana yabateguriye. Kandi nibu ubuzima bwanyu ubutabacira ku iteka, muri cyo gihe murashobora gufata Imana mukayifatira ku ijambo ryayo, kandi izotegerezwa kurishitsa no kugemeza kwa rukuri. Nivyukuri none ibindi biki turashobora gufatira Imana ku ijambo ryayo, uko biri kose ntihinduka, uko amasezerano yose yabameze, uko amasezerano yose aduhaye yabameze, wasezeranye azoyashitsa. Uko amasezerano yabameze kose nta kundi vyogenda. Kandi sivyo twende dushobora gukora ku ruhande rwacu, ariko nukwizera Imana ivyura mu mitima yacu biciye mu ijambo no kubwamwe mu Imana. Uko twosenga kose imitima yacu idahagaze neza imbere y'Imana, atari uko ndababwije ukuri muzogira ikintu kibacira kwiteka. Nico gituma ibintu byose bibwirizwa kushirwa ku rutonde neza imbere y'uko Imana igaragaza ubushobozi bwayo n'ubwiza bwayo. Muri cyo gihe rero, niba umuntu afite ubwoba, ibyo bizomuzako, ibyo atinya bizomuzako. Niko vyagenze kuri Yobu. Yobu yaravuze ati ivyo natinya nivyo vyanshitseko. Nimurabe ivyo dutinya biraza kuri twebwe, maze ivyo twizera navyo bikadushikako. Murabona, niba mutinya yuko ari ikintu kibashikako, niba mutinya yuko bobasengera ntimukiri ingwara, nimuzogenda mukiza ingwara. Ariko mwizera yuko mujya gukira, muri icyo gihe icyo kintu kiba ari ikintu kiri muri mwebwe kandi gitsoba gushika. Byose bivana n'ukuntu mubyifatamwo. Murabona, naho mwogenda ku muganga mubwirizwa kugira icyizere, mukagira icyizere uwo muganga, bitagenze uko nta na kimwe azobafasha. Nimwizigire, mubwirizwa kwizigira umuti, mukizigira yuko umuti mukawemera, mukabyizigira yuko atari uko nta kintu bafasha. Byose biva ku kwizera kwanyu n'ukuntu mubyifatamwo. Petero ntiyagize ubwoba, ijambo ry'umwami yararibwiwe, kandi amaze arashobora kugendera ku mazi igihe yumva ijambo ry'umwami. Mu nyuma amaze kugendera ku mazi, hejuru ku mazi, ntituzi umwanya cyangwa ntituzi intambwe yateye uko zingana, ariko igihe yaraba imipfunda akaraba imipfunda, murabona, yaravuze ati mwami niba ari wewe nyemerera nze ahuri. Yesu aramubwira ati ingo, kandi ubwo nyina cyarasohoka ava mu bwato atiriwe arabaza ibibazo. Yarazi yuko umwami wacu yampamagaye, yavuze ureko yavuze ndagiye ndamusange. Ubwo nyene atatangura kugendera hejuru y'amazi. Mbega ibintu byiza. Ubwa mbere ariko amaze kuraba imipfunda, muri cyo gihe umwami yaciye atuma ukuboko kugira ngo amufate. Rero murabona, igihe yatangura kwiyumvira gushyira mu bwenge ibyo byose bimushikira, maze igihe yizera yarashoboye kugendera ku mazi. Byose biva ku kuntu mubyifatamwo. Twizera ibintu byo, iyo twizera ibintu byose birashoboka. N'ikintu kizima dufise niko kwizera twatura, kuko n'ijambo ryavuze ni ukwizera gushitse uko twahawe bituguhawe n'ijambo ry'Imana biciye kuri mwe mu Imana. Ubu rero sivyo umuntu yovuga ngo ngira ndabe ko bikunda. Oya, iyo muhagaritse kwiyumvira maze mugatangura kwizera no gufatira Imana ku ijambo rya ku majambo yayo, nk'uko Aburahamu yabikora. Aburahamu ntiyaravye ukuntu umubiri we warakaheze. Oya, ntiyaravye ukuntu umubiri we warakaheze, yaravye Imana, kandi yarazi uko Imana ishobora gushitsa ijambo ryayo. Ni ivyo twita ukwizera gushitse. murabona Yesu yaba mu yindi si abantu tutibaza, kandi yari isi cyari kirere cy'ukwizera gushyitse, kandi iyo si cyangwa y'ukwizera gushyitse natwe twarayugururiwe, twebwe abakristo twarayugururiwe, turashobora kuyinjiramo. Ndizera yuko, ndibaza yuko mubitahura, turashobora kugenda tukagendera mu kwizera. Ubu cyacitse ikintu kizima kuri twebwe, murabona, kuko umugeni akozwe mu kintu kimwe n'umukwe, ni mu butare bumwe, mu kintu kimwe. Kandi umugeni hari ahantu ategerezwa kugera kugira ngo ashobore kuzamurwa. Hari ikintu kibwizwa kuba kivuye ku Mana, kikaba muri buri muntu wese. Murabona, twarabatijwe namwe muyera mu mubiri w'umwami, kandi tubishyizweho n'ukwizera, tugendera mu kwizera. Muri icyo gihe rero, muri icyo gihe isi ntizoshobora kubitahura, kuko bo bagendera, ntituzotahurwa n'isi kuko tugendera mu isi y'ukwizera. Kandi turazi yuko ukwizera ntikunanigwa, si ikintu kidasiguritse, oya, ni ukwizera gushyitse. Uko niko turiko turavuga, tugendana n'Imana yonyine mu kirere cy'ukwizera, mu isi y'ukwizera. Murabona ibyo ari byo? Uko byogenda kose nta gukekeranya, oya, na wa mugwazi ntashobora kutwaka iby'Imana yaduhaye, ntashobora kubitwaka. Ibyo n'ibintu ni ikintu ukwizera kutwemeza yuko, ukwizera kuzima kutwemeza yuko kudashobora kunanigwa. Si ibintu bidasiguritse, ariko ni ukwizera gushitse mu bizera. Baratwigisha yuko ngo nitwagwanya umu wa mugwanizi azoduhunga. None two mugwanya gute? Murashobora kumwihoza, mukamwihoza, mukamutera umugongo. Nibigikenewe yuko mumwumva, mumwumva ibyo avuga. Nibigikenewe ahubwo uri no gutwi niyumva icyo mwemu abwira amashengero. Ibyo wa muganiza avuga nibigikenewe ko tubyumva, nimwumva icyo mwemu abwira amashengero. Uri no gutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Ehiraba uri nuko ufite kwizera, ufite gutwi kuguruye niyumve, kandi uri n'ubwenge niyakire. Murabona, kubandi ivyo ni ibintu umuntu adashobora gushikira, ariko kuvize kwizera kuzima acha yinjira mu bintu vy'Imana bikanamushikira navyo, akabihabwa. Ibyo Imana ivuga byose turavuga tuti amen kuri ibyo. Ni ukwizera gushitse. Wa mugwanizi ntazoguma zunguruka inyuma y'abo bantu, oya, kuko abo bantu baramaze kumutera umugongo, ntibacumviriza ibyo avuga, avuga bumviriza gusa ibyo Imana ivuga bivuye mu ijambo ryayo. Kandi iyo umugwanizi aje akavuga ngo haranditswe, ntabwo dusa twishyura ngo haranditswe, kandi ngo kandi ategerezwa kuturekura maze akatwigira inyuma. Oh, Yesu ukuntu ari byiza! Yesu yaravuga rero akavuga ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Satani, mperere inyuma yanjye, kuko byanditswe ngo naba. Satani yaragerageje umwami wacu, Imana yacu, ariko umwami yaciye amwegera afise ijambo, arabwira ngo nahanditswe ngo ntugagerageze Uhoraho Imana yawe. Yesu, murabona, Yesu yaciye muri ibyo bintu byose. Ubu rero murabona ukwizera gushitse kuzanywe n'umwami wacu ukwizera gushitse kuranesha mu byo gucamwo byose ukwizera gushitse kuraronka inyishu ya buri kibazo cyose ukwizera gushitse gufatira imana ku ijambo ryayo murabona ni data buja niwe kwizera kuzima kuko ni waganze agaba ibintu byose niwe afise ibintu byose mu minwe ukwizera murabona ukwizera gushitse mu ijambo ry'Imana gushinze imizi muri Yesu Kristo niko kugaba kukaganza ibintu byose kandi kukagenzura ibintu byose ariko birakwiye yuko kukwizera kuba kuri ko gukoreshwa n'urukundo birakwiye kuko kwizera gukoreshwa n'urukundo kuko ukwizera kutagira urukundo ntacyo kumaze kandi gushobora gukora kutavanze n'urukundo murabona nk'akarorero numufate nk'abantu nk'umusore n'inkumi imitima yabo ibihuzagizwa ishaka bashaka kubana ariko babwirizwa umwe wese abwirizwa kwizigira uwundi kandi urukundo akaba ariko rubafatanya ni nako bimeze muri buno bucuti n'Imana ukwize urukundo niko rudufatanya nayo iyo inkumi ifite icyizere umusore runaka ikabimukunda ni nako bimaze no ku rundi ruhande dufize urukundo no kuyizigira turayizigira ni nako bimeze mu by'imwemu dufite ukwizera tuba dufite n'ibyizigiro ni ikintu kizima kuko tuba dukunda na hagati yacu Imana yaradukunze nako turakunda Imana ntakundi byogenda nicyo gituma dufise ukwizera yashize muri twebwe kubw'ubuntu bwiwe nicyo gituma ukwizera n'urukundo ari ikintu kimwe bifatanye ukwizera ntigushobora gukora ata rukundo oya urukundo nigo rubanziriza ukwizera kugira ngo gutangure gukora niko kubanziriza ukwizera kugira ngo utangure gukora kandi twarishikaniye umwami wacu kugira ngo ashobore gukoresha uko kwizera muri twebwe kugira ngo amasezerano y'Imana ashobore gushitswa mu buzima bwacu murabona ego turashobora gusenga kandi tukamenya yuko Imana ariyo kwizigirwa ko ariyo kwizigirwa ku ijambo ryayo kuko abantu babiri iyo bafashe ingingo yo kubana nk'umugabo n'umugore si babiyemeje kubana mu byiza no mu bibi mu bigeragezo naho bocha mu bigeragezo iyo bafise urukundo iyo bakundana bazokumaza bizigirana iyo hari urukundo naho bocha mu bigeragezo ngo bizigirana nimba muri nosi abantu bashobora gukundana kandi bakabana ni kangahe Imana nayo ikeneye kwifatanya natwe tugafataniza nayo tugafatanya nayo mu rukundo rwayo murabona ko Imana yadusohoye ikadukura mu bucafu bwose yaradutunganije yadukunze urukundo rushitse murabona uko mwari mumeze kera nico muri uno munsi murabona ntimushobora kugira ukwizera muri iyo mana yabakunze cyane ntimushobora kuyigirira icyizere ngo mumenye yuko ijambo ryayo ari ukuri rero jewe yankuye mu byaha iyo nicyo gishinga ntaye cyacu ko yadukunze kandi nk'uko wa mugore yabivuze yaravuze ati sindaba icyo nabwirizwa kuba ariko kandi sinkiri icyo narindi sinkiri uwo narindi uko nari nziko nk'iri ni nako bimeze kuri twebwe ariko Imana niyo yadukuye hari hantu twari turi ure turi hano kugira ngo ishobore kutugira ikintu giheje icyubahiro izina ryayo ikintu gitunganye ikora ibyo bintu iyo nyine ubwayo muri twebwe kandi twararonse urufatiro nigo twubatse ko nigo twubatse kandi turazi yuko Imana ariyo kwizigira ku ijambo ryayo amen ntimugire ubwoba gufatira Imana ku majambo yayo amen Imana ihagaze kuvyo yavuze n'urukundo kuri yo n'urukundo nigo ibyo dushikira byose urukundo nirwo ruhagarara rushikamye mu bintu byose bishobora gushika Imana iradukunda nako turayikunda kandi turizera ibyo yavuze kandi irumva n'ibyo tuvuga ukwizera gushitse nta nikugira karohe kandi nukurera kandi kugafatira Imana ku ijambo ryayo mu rukundo rw'Imana ubu rero niba muvuze muti urakunda umugabo wawe ubwirizwa kumugirira icyizere muri cyo gihe nta kintu kibi wo mukorera ubu rero mushobora gute kutwerekana yuko mukundana by'ukuri nibyo iyo umuntu bujya ari umwizigirwa ku mugore wiwe canke uwo mugore nawe akaba umwizigirwa ku mugabo wiwe icyo nikimenyamenya yuko bakundana hari urukundo ruzima nako bimeze mu bintu by'imwemu urukundo nyakuri urugaragarira mu bwizigirwa mu cyizere mukuru twizerana kandi ibikorwa byacu nabyo bishya bibigaragaza turafise uko kwizera gushitse kandi tukagukwizera dufite kwizera gushitse mu ijambo rishitse nkuko byarimeze kuri Yesu ubu rero nimwumve neza biciye mu kwizera mu ijambo giwe byose byaraneshejwe urupfu kuzimu ibintu byose turazi yuko Imana ari Imana kandi ukwizera kuzima mu mana ukwizera gushitse mu mana ishitse kuzonesha gutsinde byose ingwara ntishobora guhagarara imbere y'inyonga zayo nta kintu kimwe gishobora guhagarara imbere y'Imana yayo ubushobozi bwava muri mu ntumwa turazi uko abagwayi bakize kandi ko hakoretse ibintu bikomeye bikozwe n'ibiganza byabo kubera ko umwami yari muri bo agashitse ijambo ryayo biciye mu ibango ry'ubukozi ryabo ijambo ry'Imana riri muri twebwe yaravuze ati amajambo yanje naguma muri mwebwe umugisha ubwirizwa kugaragara murabona ibyo ashaka kuvuga ntimugaragaza kwibaza yuko ari ibintu byoroshye oya ariko muwamubizi n'ikintu kizima gifadika muwamubizi Yesu yaravuze rero ati nimwasenya uyu mubiri mukawusenya nzuzura murabona yarazi icyo ivyanditswe bivuga kuko vyari vyanditswe ngo sinzokundira uwera wanje kwabona ukubora murabona Dawidi yaruvugishwa n'Imana yari yabivuze Yesu yarazi yuko lino jambo ariwe livuga ko nico gituma yashobora kubivuga akavuga ati murashobora namwe kugira ivyo vyizigiro nyene bishitse mu ijambo rishitse ry'Imana kandi bibiza gushika bice bishika yaravuze ati nimusenye runo rusengero vyari vyanditswe ngo sinzemerera uwera wanje kwabona kubora yarafise ivyizigiro bishitse yuko azonesha rupfu na kuzimu kuko ni naco nyene cyari cyamuzanye murabona yaravuze ati nzogubaka urusengero nzogubaka ni mwarusenya nivyo niba uri umukristo ubufise umugisha n'uburenganzira ku migisha yose yaje kuri twebwe biciye mu bucunguzi bwa Yesu Kristo yapfuye ku bwacu ubwo burenganzira ubufise nivyo murafise uburenganzira si ibintu umuntu apfa kwiyumvira ariko ni kimenya menya yuko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi ko amasezerano yose abwirizwa gushitswa byose byaraneshejwe bifiye mu kwizera ivyo Yesu yavuze byose Imana yarabishikije murabona ijambo ryiwe cyari ijambo ry'Imana kandi dufite ivyo byanditswe nyine no munsi Yesu aravuga ati nimwabwira uyu musozi ngo murabona ivyo ari byo nshaka yuko ivyo bintu byinjira bikinjira byinjire muri mwebwe nivyo nico kimwe yarazi uko ahimbara Imana yarazi ivyo ijambo ry'Imana rivuga yarazi igihagararo ciwe kandi yari yarumvise ijwi rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda akampimbara muri we nta kintu kimwe cyamwagiriza nta cyamurega niba muri abahungu n'abakobwa b'Imana kandi Imana ikaba yaratwemeye tukaba ikaba tuyihimbara muri icyo gihe natwe ntituba dufise ikintu kitwagiriza muri twebwe natwe ntituba dufise ikintu kiturega nta kintu kitwa kitwagiriza dufise ahubwo tujya dufatira Imana ku majambo yayo tukamenya yuko ivyo bintu biza gushitswa aravuga ati nimwabwiriye umusozi ngo haguruka ugwe utabwe mu kiyaga ibirakwiye ko ivyo bintu bishika iyo mubaye mwizera yuko ivyo musabye mubihabwa iyo mwizera yuko ivyo musabye mwamaze kubihabwa muri icyo gihe muca mushigwa mu kibanza cy'umuntu ariko arashyira ijambo atuma ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ritangura gukora ariko bikwiye yuko mugira ibyizigiro bizima ukwizera kuzima ndazi ko ari ukuri naravyibone kandi Imana yamye ibishitsa ndi icabona yuko ijambo ry'Imana ryama ryashitse uburyo butandukanye inshuro nyinshi n'ukuri we n'umuremyi kandi ari hejuru y'ibyaremwe byose kandi yamagaragara kumwe n'ijambo ryiwe kugira ngo ashobore kurishitsa yaravuze ati nimwabwira uyu musozi ubwe musozi ngo yaduhaye ububasha butangwa n'ukwizera ivyo yavuze ni vy'ukuri none mbega twabwirizwa guhagarara hehe uko kwizera gushitse si ibintu umuntu yeretswe oya nimuvuge gusa ibyo ijambo ry'Imana rivuga muvuge ijambo kandi ibyo bintu bizoshika nimuvuge gusa nkuko yambwiye akambwira ngo vuga rimwe guse imihare ica ibaho amayikire acabaho vyarabaye rimwe kabiri gatatu vyabaye nkuko yari yambwiye ngo mvuge niko byaciye bigenda murabona ijambo rifise ubushobozi nkuko byari ribufise akirivuga ibintu byose bibwirizwa kwemera kandi bikaca bugufi imbere y'ijambo niko bibwirizwa kumera ijambo ryayo rifise ubushobozi burema bibwirizwa ivyo yavuze mu ijambo ryayo bibwirizwa gushika ni vy'ukuri kuko niko vyanditswe kandi bice muri uwo kwizera tuca turaramura amaso kuruyo yapfuye ku bwacu igorogota amasezerano yiwe ni ego kandi ni amen nimwizere yuko mwamaze kubihabwa ivyo ijambo ry'Imana ryabasezeraniye kandi ivyo murica mubihabwa murabona nimurabe yarakoreye abandi kiriya gihe nuno munsi ibyo yakoze kiriya gihe nuno munsi arabikora yarasezeranye ibyo bintu nyene kandi ibyo bintu nyene biriko biraba bikozwe na rya jambo nyene bikozwe n'urya mwemu nyene nk'uko yabivuze muri Yohana 14:12 Mariko 16:11 n'ibindi bice nini mirongo yo mu byanditswe murabona yaragaragaye cyo kimwe nyene nka kumwe byagera mu isezerano rishya rya kera no mu isezerano rishasha kandi yavyerekanye bice mu kunengezera kw'ijambo ryayo. Murabona Kristo niwe mpemu yera. Ijambo Kristo risigura ngo uwarobanujwe amavuta, uwasizwe amavuta. Kristo yari uwarobanujwe amavuta. Nibangahe bazi ibyo? Nibangahe bazi uko ariko bimeze? Yari yarobanujwe amavuta na mpemu yera. Murabona nkuko Bibiliya ivuga mu byakozwe n'intumwa ko Yesu ya ko Yesu w'i Nazareti yaje agakora ibyiza kandi ko yarasizwe amavuta amwe mu yera. Natwe ubu dufise umujya mwe munyene w'Imana ari kuri twebwe, twasizwe amavuta amwe mu yera nyene, twasizwe amavuta y'umwami, twarabanje amavuta n'umwami muri no minsi y'iherezo kugira ngo kuguzwa kwa Yesu Kristo gushobore kugaragara kandi muri no minsi kwa rukukuri, kuko aba muri twebwe biciye mu bushobozi mu mero ya mwe mu yera, agendera hagati y'abantu biwe mu mugeni wiwe, akora ibyo yakoze kandi akomeza kudutegura kubw'amazimano y'ubukwe. Bimenyetso nyene ijya mana nyene rijya jambo nyene kujya kugaragara nyene kw'Imana imwe nyene. Ndabyizera n'umutima wanje wose kandi ndabibona, ni kintu kizima, ni jambo rifise ubushobozi bwo kurema, n'ukwizera gushitse. Nimubyibaze ko gusa, nimwibaze gusa kuvyo umwami yakoze. Murabona n'ukwize, ukwizera niko kwagiye hejuru y'ibyo bintu byose. Ijya nk'ingi y'umuriro nyene iri hagati yacu, bijya bintu nyene biriko birakoreka kandi abantu barabishingiye intahe. Mbere n'ubushakashatsi bwarabishingiye intahe. Ni kangahe vyagaragaye imbere y'uko bimwe ndwimatanije cya gitabo vyugurugwa? Ni kangahe vyagaragaye? Vyari vyaranditswe mu bimenyesha makuru bisohoka burindwi. Murabona mwe mu yari yabiduhishuriye imbere, mwese murabizi. Ni jamana nyene, ni jambo kandi jambo ry'umwami, ni inkota ifise ubugi bubiri, irinjira igatandukanya ubugingo n'imwemu, igufa n'umusokoro. Mwemu wari hano ndabizi, ukwizera gushitse. Amen. Kuzanwa n'ijambo ryayo kandi kukazanwa na mwemu wayo. Murabona dutegerezwa gushikira uko ukwizera gushitse twebwe nk'abantu b'Imana. Murabona yuko twitegura kuva mu bihengo twinjire mu guhoraho, turiko kuturitegura kwinjira kuva mu bihengo twinjire mu guhoraho. Murabona ivyo Imana yakoze mu gihe cya Nowa, mu minsi ya Sodomu na Gomora, mu minsi ya Yohana Umubatizi. Ariko ubu mubizera igihe cyashitse kugira ngo abantu bagire ukwizera, kugira ngo ukwizera gushitse gushore kugaragara, kugira ngo hagaragare mwemu yaragaragare kandi uguhishwa kw'ijambo ry'Imana gushitse gushore kugaragara. Nimubyibaze ho gatoyi, ni ya mana nyene, ni rya jambo nyene, ni rya jambo nyene ryinjira rirakarice kurusha inkota ifise ubugi bubiri igatandukanya ubugingo n'imwemu, igufa n'umusokoro. Nimubyibaze ko burya ijambo niyo mana kandi rirabona ibyiyumviro, rirafata ingingo. Ijambo ry'Imana rifata ingingo zose muri twebwe kandi rifite ubushobozi, rifite inkomezi, rirakora. Haleluya, dushimira Imana kubona rino jambo yarigize rizima mu bugingo bwacu. Kandi turazi yuko ijambo rishitse ryayishuwe kugira ngo rishobore gutegura ubwoko bushitse kugira ngo buje mu izamugwa rishitse bafise ukwizera gushitse. Murabona ibyo byose yarabikoze. Murabona ko dushobora kuzamuka mu kwizera gushitse. Mwe mu wiwe ari hano murabizi, dusigaje ikintu kimwe gusa cyo gukora, ni ukwizera no kuvyemera. Ivyo murabizi, murabizi, ivyo murabizi, murabyizera rero irazi ibi imana irazi ibintu byose ibyari biriho ibizoba n'ibyabayeho irazi byo mukeneye murizera kwizi byose murizera yuko kwizi ibintu byose haba ku bw'abana banyu kuri mwe bw'ubwanyu murizera yuko ibyo ari byo byose kwa gukira ingwara ibyo ari byo byose byose byaramaze gutegurwa ku bwanyu iyo nibajije ku ntsinzi nyinshi imana yagiye iduha mu gukira ingwara kwinshi n'imigisha imana yagiye iduha ku bw'ubuntu urizera yuko ushobora gukira iyo ngwara y'igisukari nivyo ntibigutere ingorane ntugire ingorane urumwa urafite umwana bwirizwa kubagwa ujuva I Chicago murabona buno bushobozi ubuhindura buri ko burakora kandi buri ko buragaragara buri garagaza hagati yacu urizera nivyo uyo mugore yicaye yize yicaye hano aho oyi warabazwe amaso kandi ntivyagenze neza taha muhira wamaze gukira murabona ni umufaso nitwa Beckenbaum na ubwawe wasavye ni kubwo umuzukuru wawe urizera yuko Imana izakuguza ivyo uyikura isaba ego nivyo abaganga baramusuzumye arafite ingorane mu maraso amerewe nabi cyane ntiwaruzi icyo wukora ariko raba ubushobozi bw'Imana bukiza ari umugore icyari hariya urizera n'umutima we wose ingorane yawe y'umushishito ucikira uri umupfaso nitwa Lou Ellen amen hari umugore yicaye hano yambaye amarori agwaye ingwara y'amakonyera biranamugora kuzamura ukuboko k'ububamfu wamaze gukira murabona ivyo ashaka kuvuga uyu n'umugore ava muri Oyo afise kansere mu jisho urizera yuko Imana iza kugukiza avuye I Econ muri Oyo urizera muri kano kanya ego urashobora kubihabwa nibiki imana ifite ubushobozi bwinshi n'ubushobozi buzima bw'imana murabona hariho umugore n'umuganga arafite ikintu agwaye ku bitugu imana amaze gukiza niwizere n'ubihabwe nitwatanze amakarata y'abasengerwa mbere ntitunayakeneye oya nibangaye bari hano tubwirizwa gusengera ijambo ry'Imana rifite ubushobozi ryamaze kwigaragaza nibangahe basigaye tubwirizwa gusengera turaza kugaragaza kubasengera mwese ijambo ry'umwami rifise ubugi buruti bw'inkota rirakarishye kurusha inkota y'ubugi bubiri ni ijambo ry'imana murabyizera turirimbe muganga mwiza mugiye ndirimbo turiko turayiririmba turaja gusenga ndibaza kandi wa munsi ifotwine kagakobwiye kakira mama wako yari icyari karavuza inanga piano ubwo nyine yaciye ahaguruka maze inanga iyo piano ikikomeza yivuza yonyine iba indirimbira abandanya iririmba yonyine ngo muganga mukuru ari hafi yacu mwemu yaciye amanukira ku ishengero ryose byari byiza cyane ngo nimwibuke nimwizere ukwizera gushitse bibiliya iravuga iti ngibi bimenyetso bizokurikira abizera abagwaye bazokira bamaze kurambikwa ko ibiganza ngibi ndabibe ndaberetse ko ari ivyukuri mwavyizera mutavyizera muri kano kanye birajya kugaragara ko imana ko iza guhishura kandi kagaragaza ijambo ryayo murazi ivyo bibiri ivuga ubu rero nimubishire mu ngiro nimwizere ivyavuzwe imana izoshitsa ivyanditswe bose turaza kubashira ko mavuta turasiga amavuta kandi basengere bose abizera bose nibasenge kandi bafataniriza hamwe imbere y'Imana amasengesho mugihe nako tuko turarambya ko ibiganza kuri umwe wese eheraba ndizigira yuko ko mwese mwateye imbere mu kwizera kandi ko mwavyemeye kandi ko mwemeye umuhigo wo muri kino gihe wo kuba abantu bashitse mu kwizera mukagira n'ukwizera gushitse murashobora guha umuhigo Satani kandi arajya kubahunga n'ivyukuri ijambo ry'Imana ryambaye umubiri muri mwebwe ryambaye umubiri muri jewe ijambo ry'Imana muganga mukuru ari hano twunamika imitwe Mwami Yesu ni wewe muganga mukuru uri hafi yacu navuze ijambo ryawe kandi narisiguye uri wa wundi uno munsi gusha niwe bidashira ntushobora kunanigwa nturigera unanigwa mwami mwami uri wa wundi ubu rero murashobora kurambikana ku ibiganza kandi migisha y'Imana n'imanuke kuri mwebwe mwami turafata n'iyo masengesho nusiga amavuta umwe wese muri twebwe nako turaza gusiga amavuta abagwaye mwami wowe ubwawe washatse gushitsa ijambo ryawe umaze gutanga ukwizera gushitse mwami rindi rimwe nuturabahuri mu ijuru wiyerekane muri kuri hano rindi rimwe mwami nugurura amaso mwami kugira ngo babone ibyo uri kurakora muri kano kanya ntihagire umuntu n'umwe agendera mu kutizera ariko bose babone yuko Yesu Kristo wazutse ari hano nubiduhe mwami mu izina rya Yesu amen ndabahaye umuhigo mu izina rya Yesu Kristo mugihe muri bino bihe by'amasengesho bikurikirana nimuze mufite kwizera gushitse mwakiri by'Imana yabateguriye asezeranye mu ijambo ryayo nimba byarigeze gushika nkagira icyo ndabasaba ndasabye muri kano kanya mwizere narigeze ndabwira ikintu mu izina ry'Uhoraho n'igishike hari ikintu ndababwira mu izina ry'Uhoraho n'igishike hari ikintu nigeze ndababwira Imana ntiyacyemeza ko ari ukuri murazi yuko ari ukuri Imana yarabyemeje ko ari ukuri ndabibabwiye nimwizere Imana irajya kubakiza mugihe muri kumurarengana hano tubarambika ku ibiganza kandi tubasiga amavuta ababyizera mwese nimuze Imana iri hano kugira ngo ishobore kubakiza ukwizera gushitse ko aragaragaye hagati yacu kandi umwami Yesu araza kwemeza ko ari ukuri bene data baje hano kugira ngo bifatanye natwe twese mu masengesho nimuze muri kano kanya mwese mu gihe abandi bari kubaririmba ino ndirimbo bari kubaravuga ngo muganga mwiza ari muganga mukuru ari hano ari hafi yacu ni ibintu byiza cyane by'Imana ikora hano Imana ihabwa icyubahiro nimwumve kandi muze muri kano kanya muririmbe muti muganga mwiza muganga mukuru ari hano hafi yacu Yesu muganga mwiza Yesu urero uyujya mwe n'Abraham ntiriko rirumvikana neza kuko yinjiye kugira ngo asengere abagwaye umuntu arumva ijwi ryamwe ndatabara na muri rikure aguma subira mwa majambo ngo mu izina rya Yesu Kristo ndakuramutse kwibiganza nkuko amajambo y'Imana avuga ni wakiri gukira ingwara Mutima wanjye uraririmba nuzuye umunezero mvuga nti Yesu 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 naho munashobora kumwumva munashobora kumwumva umwami Yesu nagukize mushikanje ima umani gukize mwene data mbega natwe none nimushaka yuko twokora umwami tumukora ko mukwizera tukamenya ko ari wa wundi nyine nimushaka ko tumukora ko ubushobozi bwiwe ijambo giwe mwe muwiwe biracari vya bindi nyene nkuko byari biri byacakora cyakorwa nyene byahora bikora kera mugihe cy'intumwa no mugihe mwe ndatabara namu yari karashitsa ibango giwe ibango ry'ubukozi umwami yamuhaye imana aratwaye abakozi bayo ariko yadusigiye ijambo ryayo yadusigiye ijambo giwe kandi ubushobozi bwiwe buracyakora iyo dushoboye kugira ukwizera gushyitse mu ijambo ryayo bendata bakundwa n'abashiki bacu bagenzi aho muri hose nimwugara amaso mwinjire mu masengesho maze muvuge muti mwami ndagufatiye ku ijambo ryawe ndizere ibyo wavuze ndizere ibyanditswe mu mishagu yawe narakize twese turazi ibyanditswe muri Zaburi 103 uba niwe kubabarira ibyaha byawe byose niwe gukiza ingwara zawe zose nukuri ubure ni mufatira imana ku ijambo ryayo kandi iraza kurishitsa nk'arukuri ivyo turabizi neza ntitudakekeranya izina ry'umwami nirishimwe nirishimwe ubure tugeze kugwisozegwa imbere yuko izamugwa rishika twebwe nk'abantu b'Imana ibintu byose bwiza kujya ku murongo mu bantu b'Imana muri kino gihe ibintu byose bwiza kujya ku murongo turindiriye yuko twebwe nk'ishengero rifise ukwizera gushitse turindiriye yuko tuja mu izamugwa tubirindiranye igishika cinshi nta na kimwe gishobora kutunyiganza turazi uko Imana yahishuye ijambo ryayo yararyemeje ko ari ukuri yarirungitse kugira ngo dushobore kugira amagara meza kandi ntidusuzugura ubuntu bw'Imana ariko turashimira umwami ku bw'ivyo yaduhaye muri kino gihe turashobora umuntu ashobora kubandanya murashobora umwe data Frank ariko aravuga murashobora kumva mwene Tabara na Marika aravuga ngo nukire mu izina ry'umwami mwene data niwakiri gukira ingwara mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo ese cyo mpa natwe muri buno butumwa twumvise bwa mwene Tabara namu tukagira ukwizera gushyitse mwene data Frank ariko aravuga ati ukwizera kuzima ku buryo tutaraba imyaka tumaze tugwaye ariko duhaguruke muri kano kanya mu kwizera maze tuvuge tuti mwami wankijije ijambo ryawe ni ry'ukuri washitse ukwizera wakoze ukwizera wazanye ukwizera kuzima gushitse muri jewe ndagushimiye kubw'ibyo nimwirabe nimusure kuraba kandi kubimenyetso by'ingwara mugwaye ariko nimuraba umwami we yakoze byose kubwacu muri byose kugira ngo dushobore gucungurwa kandi dushobore kubohoka twarabohotse kucaha twarakize ingwara ibintu byose yarabishikije muri twebwe kubw'ubuntu bwiwe. Izina ryiwe nirihabwe icyubahiro, nirishimwe, rishigwe hejuru.